Murko mwumviriza radio ijwi rya Amerika. Isuri ya Amerika ribandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda I Washington DC. Mwiriwe neza nshuti muduteza amatwi muri kumwe na Fidel Niyongabo
na Thomas Kamirindi. Mwiriwe neza se na makuru.
Ibyo bihanuro byafashwe ntumbero yabyo niyo kugira ngo ibyo binyamakuru byikosore bikore neza gusumba ibyo binyamakuru byafatiwe ibyo bihano n'izikubita gashi cyangwa ibyo bihano bigahera tuzoheza tuvugane.
Uwo ni Nestor Bankumukunzi umukuru w'urwego Sense rujejwe gucungira kugena ibinyamakuru bikora mu Burundi asobanura ku bihano byafatiwe bimwe mu binyamakuru bikorera mu Burundi. Tubafitiye n'amakuru ku biro by'umushikiriza amanza mukuru w'u Rwanda byashinguye dosiye 13 z'abantu bari bakurikiranywe ku byaha bya genocide batakibarizwa mu Rwanda. Turavuga no ku rubanza rw'abamenyesha makuru batatu ba televiziyo iwacu mu Rwanda no ku badereva rikompanyi ya Kenya Airways bagabisha ko bashobora guhagarika akazi mu kiringo cy'amasaha 48.
Ibisasu byari byoherejwe kwa Barack Obama na ba Clinton bifatwa bitarahagera.
Perezida wa Amerika Donald Trump yatangaje ko yumva yo kwemera ko umuganwa aramutswa ingoma muri Arabia Saudite Mohammed bin Salman ibyo yavuze avuga ko abakorera icyo gihugu batamurongo aribo bishe mu menyesha makuru atavuga rumwe na leta. Aya makuru rero nayandi tubafitiye turayabashikiriza mu kanya gato imugume hafi ya maradiyo yanyu.
Amakuru rero arahera hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri aka kanya inkuru irimo ivugwa cyane ni inkuru y'ibisasu byoherejwe henshi cyane. Baravuga yuko ari ibisasu ariko ubundi n'udupaki dushobora kuba twarimo ibisasu. Aho rero twoherejwe harimo udusanduku tw'amabaruwa ku wahoze ari Perezida Barack Obama aho atuye hano I Washington DC, n'uwahoze ari Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga we Hillary Clinton, n'uwo bashakanye wahoze ari Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Bill Clinton iwabo mu rugo mu mujyi wa New York. N'urwego rushinzwe kurinda abategetsi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika Secret Service bakirinda rero abangaba nabo babaye abategetsi. Uru rwego ni rwo rwatahuye utwo dupaki twari twoherejwe muri turiya dusanduku tw'amabaruwa. Utwo udupaki nk'utwo turimo ibisasu kandi twavumbuwe mu nyubako z'ibigo by'itangazamakuru bya CNN na Time Warner Center byombi mu mujyi wa New York. Abanyamakuru bahise bahungishwa mu gihe inzego z'umutekano rero zikora iperereza ariko igisasu cyari cyoherejwe mu nyubako ya CNN kimaze kuhavanwa muri iyo nzu nyine ntawe gikomerekeje. Umuvugizi wa Presidence ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Sarah Sanders yavuze ko ari ibikorwa biteye ubwoba, naho guverineri wa Leta ya New York yabyise ibikorwa by'iterabwoba.
Ngaha muri Amerika, tukivuga ngaha muri Amerika rero Perezida waho Donald Trump yatangaje ko yumva yo kwemera ivyo umuganwa aramutswa ingoma muri Arabia Saudite Mohammed bin Salman avuga ko abakorera icyo gihugu bataye murongo aribo bishe umenyesha makuru atavuga rumwe na leta Jamal Khashoggi. Yamara avuga ko impera n'imperuka ariwo azobazwa urupfu, yobazwa urupfu rwabereye muri konsula ya Arabia Saudite mu gisagara cya Istanbul muri Turkiya. Perezida Trump yabwiye ikinyamakuru The Wall Street Journal ko ariwe ayoboye igihugu muri iki gihe, no kuvuga umuganwa aramutswa Arabia Saudite ngo ko kubera izo mvu niwe impera n'imperuka yobazwa ibyabereye muri konsula y'icyo gihugu mu gisagara cya Istanbul. Ibyatangajwe na Perezida Trump bibaye inyuma yuko abwiye abamenyeshamakuru ku munsi wa kabiri ko abategetsi ba Arabia Saudite bakoze ihishira ritari bwabe mu mateka ivyo umuntu aravye uburyo bishwe kuyicwa rya Jamal Khashoggi. Khashoggi yanebagura umuganwa aramutswa ingoma muri Arabia Saudite Mohammed bin Salman mu byo yandika mu kinyamakuru The Washington Post.
Murumva radio ijwi rya Amerika ivuga I Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ni mujye no ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.com naho mukurikire aya makuru uko turimo tuyabagezaho. Ubwato bwa gisirikare bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika US Decatur bwari bugiye kugongana n'ubwato bw'intambara bw'Ubushinwa PRC Luoyang ku itariki ya 30 y'ukwezi kwa 9 gushize mu nyanja y'Abashinwa y'Amajyepfo. Pentagon ni ukuvuga Minisiteri y'Ingabo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabitangaje uyu munsi, ivuga ko PRC Luoyang yasatiriye cyane hafi metero 40 USS Decatur, bituma ubwo Abanyamerika buhindura inzira mu maguru mashya bwigirayo batagonganye. Rero iyi mpanuka yateye ubwoba mu karere. Noneho kwa gatandatu ushize, ba minisitiri b'ingabo b'ibihugu 10 byo muri Aziya y'Amajyepfo bigize umuryango ASEAN bateraniye i Singapore basaba ibisobanuro bagenzi babo b'Ubushinwa na Amerika. Ibi bihugu bifite impungenge z'uko Ubushinwa na Amerika bashobora kurwanira mu nyanja y'Abashinwa y'Amajyepfo. Abashinwa bavuga ko iyi nyanja ari yabo, abandi bayituriye nka Brunei, Malaysia, Philippines, Taiwan na Vietnam bo ntibabyemera. Naho Leta Zunze Ubumwe za Amerika ivuga ko ibihugu byose by'isi bifite uburenganzira bwo kuyikoresha. Mu yandi magambo, kwiyi nyanja y'Abashinwa y'Amajyepfo ari inyanja mpuzamahanga. Muri urwo rwego, Pentagon isobanura ko buriya bwato bw'intambara US Decatur bwari mu butumwa bwo kubungabunga ubwisanzure bw'urujya n'uruza muri aya mazi.
Muhananya kumviriza amakuru y'ihejya no hino twabateguriye kuri Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Tuje muri Afrika, aho batavuganwe na Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bazorekurirwa kugirisha imyerekano hirya y'ejo kuwa gatanu ku mugwa mukuru Kinshasa. Iyo myerekano izoba igenewe kwiyamiriza amamashini y'ugutora bafitiye ubwoba ko azotuma ubusuma mu matora akomeye azoba mu kwezi kw'icumi na kabiri. Icuka kibi ca politike kigiye kwitera ciyongera muri Congo imbere y'amatora yigijweyo igihe kirekire yo ku itariki 23 z'ukwezi kw'icumi na kabiri muri uyu mwaka w'2018. Amatora azobagenewe guhitamwo uzosubirira perezida hari muri iki gihe Joseph Kabila. Kabila yaremeye kudasubira kwitoza mu kindi kiringo inyuma yo kwaremewe n'amakungu. Kabila yaremeye ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ko amatora azoba nk'uko bitegekanijwe. Abanera bagura perezida Kabila bavuga ko ariko agerageza gutuma Emmanuel Ramazani Shadari umukandida yifuza ko amusubirira ataronka abo bahiganwa bikomeye. Bafise kandi impungenge ko imashini z'amatora zakorewe muri Korea y'Epfo zizotuma haba ubusuma mu matora. Ibihugu bikomakomeye vyo mu burengero bw'isi biriko birakurikiranira hafi ivyerekeye amatora muri Congo. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Tukiri muri Afrika kandi, abatavuga rumwe na Leta mu gihugu ca Guinea bagirije uno munsi kuwa gatatu ubutegetsi ko bwagerageje kugandagura umuyobozi mukuru wabo Seru Delin Diallo. Bagirije intwaro ya perezida Alpha Conde mu gihe hari icuka kibi ku vyerekeye politike n'imibano mu gihugu. Seru Delin Diallo yahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu ca Guinea, n'umunyapolitiki akomeye cane mu batavuga rumwe na Leta ya perezida Conde. Yabwiye itororokanizo ry'amakuru ry'Abafaransa AFP ko ku munsi wa kabiri mu gitondo yaragiye mu myerekano itarekuriwe y'ukwiyamiriza ko Leta yarenze ku masezerano yashyizweho mu kwezi k'umunani. Amasezerano yaragenewe gushyiraho abatsinze amatora mu nzego zo hasi nyuma y'amatora yabayemo amatati yo ku itariki zine z'ukwezi kwa kabiri. Mubandanya gukurikirana ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC.
Tujye mu biyaga bigari tubanzirize mu Rwanda, aho ubushinjacyaha bukuru bwashyinguye dosiye 16 z'abantu bari bakurikiranweho ibyaha bya jenoside batakibarizwa mu Rwanda, buvuga ko bwabuze ibimenyetso. Ni inkuru ya Sumta Kaboyi.
Mu itangazo ryashyizweho umukono n'umushinjacyaha mukuru w'u Rwanda Jean Bosco Mutangana, rigaragaza urutonde rw'abantu 13 barimo abagabo 12 n'umugore umwe, ubushinjacyaha bw'u Rwanda bwafashe icyemezo cyo gushyingura dosiye zabo ku mpamvu ubushinjacyaha buvuga ko ari izo kubura ibimenyetso. Mu bari basanzwe bazwi cyane hajemo umugabo Ntaho bari Maurice, uyavuka mu cyahoze ari prefecture ya Butare. Uyu mugabo azwi kuba yarabaye mu myanya ikomeye ku buyobozi bwa Juvenal Habyarimana, aho yabaye umuyobozi w'inteko ishinga amategeko y'u Rwanda kuva mu magana cyenda mirongo inani na rimwe kugeza mu gihumbi magana cyenda mirongo inani n'umunani. Yanabaye Minisitiri w'amashuri makuru n'ubushakashatsi. Ntabo bari Maurice agaragara ku rutonde rw'abatanze imigabane muri radio RTLM ishinjwa kubiba urwango n'amacakubiri mu Banyarwanda. Ubushinjacyaha bw'u Rwanda buvuga ko abarizwa mu gihugu cy'Ububiligi. Ntabo bari Maurice azwi kandi nk'uwashakanye na madamu Nyiramasubuko Paulina wabaye Minisitiri w'umuryango n'iterambere ry'umugore, akaba aherutse gukatirwa n'urukiko rwashyiriyeho u Rwanda rukorera Arusha igifungo cy'imyaka 47 n'umuhungu we Ntawo bari Sharomo. Ntawo bari ubushinjacyaha bwamukurikiranagaho ibyaha bya jenoside bukaba bwafashe umwanzuro wo kuba bushyinguye dosiye ye. Ku rutonde rwasohowe n'ubushinjacyaha bw'u Rwanda hagaragaraho kandi Kinyoni Stanislas uyabarizwa mu gihugu cya Kameruni wavuka mu cyahoze ari prefecture ya Kigali Ngari, akaba yarigeze kuba umudepite mu nteko ishinga amategeko. Haza kandi kuri urwo rutonde abandi bagabo 10 barimo uwitwa Gakindi Enosi, Kayumba Norma, Bizimungu Teresfori, Bangu Wihanivunwa Vedaste, Ngendahayo Placide, Major Rurangirwa Yuvenari, Ntambiye Silveri, Jabo Josefu n'umugore umwe Rukumbi Nyiramujyambere Imakire. Abaregwa bose nta n'umwe ubarizwa ku butaka bw'u Rwanda, bamwe bari mu bihugu by'i Burayi, abandi bakaba Canada na Amerika. Twegereye umunyamategeko Bayingana Janvier tumubaza icyo iki cyemezo kivuze ku butabera bw'u Rwanda.
Urwego rw'amategeko gishobora kugira icyo bigaragaza, gishobora kugaragaza ko ubutabera bw'u Rwanda nabwo atari ubutabera buhantinga gusa abantu bakoze genocide. Ntabwo mvuga guhiga bukwara abantu kubera ko abumvise ko baregwa genocide, ugahita wumva byanga bikunda ugomba kubakurikirana. Urumva ni nk'aho ubutabera budafitiye isura yo gukoresha bya bindi ngirango bikunda kuvugwa kenshi ko abantu bakurikirana abantu gusa kubera impamvu bwite.
Maitre Bayingana Janvier yanadusobanura icyo bivuze ku rwego rw'amategeko gushyingura dosiye.
Yabivuze ko umushinjacyaha mu iperereza rye yasanze nta bimenyetso bihagije bishobora gutuma aregera urukiko kugira ngo dosiye iburanishwe. Gusa kenshi na kenshi nubwo bivuga ko umuntu nyine adashobora kuregerwa, bitanga hari ibintu bibiri bikorwa mu rwego rw'amategeko yacu. Ni ukuvuga ngo abaregera indishyi bashobora kugira icyo bakora. Inzira ya mbere ni uko abaregera indishyi bashobora gushaka ibimenyetso bakaba babishyikiriza umushinjacyaha, noneho bagasaba ko abisuzuma. Icyo gihe mu gihe bihari ashobora kongera akagira icyo akora. Inzira ya kabiri ni uko mu gihe atabikoze bisobanuye ko ashobora kubaho ibyo bita station direct. Bakuvuga ngo ni ukure kutisunza ubushinjacyaha.
Aba bantu se ko batari mu gihugu imbere ibyo byose umbwiye byashoboka?
Ni ingorane ikomeye cyane. Urumva ntabwo biba byoroshye ko abantu ku giti cyabo nk'abakorewe icyaha babasha koko gukurikirana abo bantu mu gihe n'ubushinjacyaha ubwabwo biba bigaragara ko bitabworoheye.
Umwarimu muri Kaminuza y'u Rwanda Dr. Etienne Rivebana we yabwira Radio Ijwi rya Amerika ko gushyingura dosiye mu cyaha cya jenoside bitavuze ko iyo dosiye ibishojwe burundu. Uyu mwarimu muri kaminuza avuga ko imanza za jenoside zidasaza, ko nubwo hashira imyaka myinshi hakazaboneka ibimenyetso bishya bitabuza aba bantu gukurikiranwa. Asumta Kaboye, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Asumta, urakoze. Reka tugume mu rwego rw'ubutabera mu Rwanda. Eric Bagirubusa akwakire, aratubwira inkuru y'urukiko rw'ibanze rwa Nyamirambo rwaburanishije uyu munsi umunyamakuru Jean Damascene Mutuyimana na bagenzi be babiri ku ifungwa n'ifungurwa by'agateganyo. Ubushinjacyaha bukurikiranyeho ibyaha byo guteza imvururu muri rubanda no gusebya Leta y'u Rwanda mu bihugu by'amahanga, bo barabihakana. Eric Bagirubusa rero.
Abo banyamakuru uko ari batatu bose ni abanyarwanda biganye mu ishuri ry'itangazamakuru, bitegereje ku masura bigaragara ko bakiri bato. Bagaragaye ku rukiko bari mu mapingu barinzwe n'umupolisi bambaye bisanzwe, hasi bari mu nkweto zo kogana. Umushinjacyaha arabarega ibyaha bikomeye byo guteza imvururu mu cyangwa imidugararo muri rubanda no gukwirakwiza impuha zigamije kwangisha Leta mu bihugu by'amahanga. Yavuze ko abo banyamakuru bifashishije umuyoboro wa YouTube bafunguye icyo bisi Wacu TV bacishagaho inkuru bihimbiye zuzuyemo ibihuha. Aravuga ko hari zimwe babasanganye ku masede na za mudasobwa zabo. Hari zimwe mu nkuru umushinjacyaha yabwiye umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa Nyamirambo ko abanyamakuru bazihaga imitwe bidahuye. Hari aho ngo banditse bagira batabashyigikiye FPR ntibazi ibyo barimo. Iby'impunzi za Kiziba bikomeje kuba agateranzamba mu Rwanda, hagiye kumeneka amaraso menshi, hasigaye gato. Umurenge wa Nyabimata wamaze kwigarurirwa n'inyeshyamba. Leta y'u Rwanda ifite ubwoba bwinshi cyane. RNC ya Museveni na Kayumbira kataje n'izindi. Umushinjacyaha aravuga ko Bwana Jean Damascene Mutuyimana ari we wafashe iya mbere mu gutangiza Iwacu TV. Mwibazwa ry'abaregwa mu nzego z'ubugenzacyaha n'ubushinjacyaha ngo bemeye ko bashinze iwacu TV bagamije gukorera amafaranga kuko ngo bari bafitanye amasezerano na Google. Umushinjacyaha avuga ko bemeye ko mu nkuru bandikaga bazihaga umutwe uhabanye n'ibizikubiyemo bagamije kongera umubare w'ababakurikira. Yavuze ko Bwana Mutujimana yari yarafunguje konti muri banki ya Ecobanki ubwo yamwishyuriragaho amafaranga agabana na bagenzi be. Umushinjacyaha aravuga ko inkuru z'aba banyamakuru zakurikiranwaga n'abantu benshi barimo abo mbere mu gihugu no mu mahanga. Arabarega kandi ko bari barashinze urubuga nkoranyambaga rwa WhatsApp bise Iwacu Trio Staff bahuriragamo baganira kuri izo nkuru bariyise amazina atari aya nyayo. Umushinjacyaha agashingiraho asaba ko babafunzwe by'agateganyo kugira ngo badakomeza gukora icyaha. Aravuga ko ari bwo ubutabera bwababonera igihe bubashakiye. Bwana Jean Damascene Mutuyimana washinze Iwacu TV yemeye ko bayikoreshaga ntaho yanditse mu buryo bwemewe n'amategeko. Yavuze ko kwikubitiro yayishinze agamije kujya ashyiraho inkuru yakoraga mu bindi bitangazamakuru, indirimbo n'ibiganiro by'abahanzi. Yavuze ko nk'umunyamakuru yumva ko yemerewe gukoresha umuyoboro wari wo wose. Yavuze kandi ko yashoboraga gukoresha Iwacu TV kamutunga mu buryo bw'imibereho kuko nta kindi gitangazamakuru yaragikorera. Yavuze ko hari zimwe mu nkuru ushinjacyaha umurega kandi zitari ku rubuga rwabo, kandi ko nibyo batangazaga batari bagambiriye gukwirakwiza impuha. Ku kijyanye n'imitwe y'inkuru baregwa kwandika idahuye n'ibizikubiyemo, yagize ati inkuru yose ikenera umutwe kandi ugomba gukurura abasomyi, bizwi nka hooking title mu rurimi rw'Icyongereza. Ati twashyiraga amakunyu nyine ariko tutagamije gukwirakwiza impuha. Yavuze ko umutwe ukurura abasomyi ari nimwe mu mahame y'itangazamakuru. Bwana Mutuyimana na bagenzi be babwiye umucamanza ko inkuru bandikaga babaga bazikuye ku bindi bitangazamakuru byemewe gukorera mu Rwanda byizewebo bagahindura imitwe yazo. Umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa Nyamirambo yabajije niba igihe babaga bamaze kuzitangaza nta mpungenge bumvaga bibateye. Bamusubije ko nta mpungenge byabateraga kuko ibyo babaga bagamije kitari ugukwirakwiza impuha. Abaregwa bose bavuze ko kubera bari barashyizeho nimero zabo za telefone ku washaka kubaha amakuru, inyunganizi n'ibinda baba bakurikira ngo barabashimaga, bityo ko iyo basanga biteye impungenge nabyo bari kubibabwira. Ku rubuga rwa WhatsApp bashinjwamo kwiyita andi mazina basobanuye ko bitari muri urwo rubuga, ahubwo byashingirwa n'ubusanzwe ku mazina batunze muri telefone bari basanzwe bahimbana hagati yabo ku ntebe y'ishuri. Nkaho ubushinjacyaha buvuga ko Nshimiyimana Jean Baptiste ukorera ikinyamakuru igihe.com bamwitaga Imvururu Shadrake Niyonsenga ukorera Imvaho Nshya nk'umunyamakuru wigenga we asobanura ko bamwitaga Imvuriwe akabyiniro bamuhaye bakigana agashate kuvuga umuntu wari warateye imbere. Umucamanza yongeye kwibaza niba barateruraga inkuru basomye cyangwa bumvise ahandi bakazishyira mu majwi n'amashusho nta bushakashatsi bundi bazikozeho. Basubije ko batakoraga ubushakashatsi cyane ko ngo zimwe zabaga zigaragara mu ruhande rwa Leta y'u Rwanda bivuze ko nayo yabaga izemera. Ubushinjacyaha buvuga ko mu bakurikiraga Iwacu TV harimo umunyamahanga wohereje Bwana Niyonsenga ubutumwa kuri WhatsApp busebye umukuru w'igihugu. Uregwa yavuze ko akibona ubwo butumwa bw'umuntu atazi yahisemo buruka kuri WhatsApp. Maître Protégène zigira babirubunganira rasanga nta mugambi bari bafite wo gukora icyaha kuko ngo ibyo bakoze byari bigamije kwinjiza amafaranga menshi binyuze kuri YouTube. Agasaba ko bafungurwa bagakurikiranwa bari hanze byabana ngombwa urukiko rukagira ibyo rubategeka kubahiriza, byabana ngombwa umuyoboro wa YouTube bakoreshaga bakawufunga. Ni nabyo baregwa basaba kugicamunsi cyo kwitariki 26 z'ukwezi kwa 10 nibwo hazamenyekana icyemezo cy'umucamanza kirekura cyangwa gikomeza gufunga by'agateganya baregwa. Aha bagira ubusanzwe rya Amerika i Kigali.
Shuti banywanyi namwe bakunzi bizwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yaba ifite ikibazo nakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro, mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Ibiganiro bya Radio Ijwi rya Amerika Washington DC birabandanye. Mu Burundi ugwego sense rujeje gucungira kugena ibinyamakuru mu Burundi bikora ruvuga ko rwakwirikiranye cyane mu mezi atatu arangiye. Ibinyamakuru byumvirizwa na benshi mu Burundi kugira ntibikore amakosa. Nestor Bankumukunzi ayoboye urwo rwego akavuga ko ibinyamakuru biri mu bihano, niyo ibihano byarangira urwo rwego ruzoraba ko bishobora gusubira gukora ukuri kwamye. Ivyo akaba yabivugiye mu nama yagiranye n'abayobozi b'amaradiyo akorera mu Burundi. Ibindi mugenzi wacu Raymond Zimana
ariko arashikiriza ingene ibimenyeshamakuru byakoze mu mezi atatu ari ukwezi kw'indwi, ukw'umunani hamwe no kw'icyenda 2018 abarongo ya maradiyo akorera mu gihugu cy'u Burundi. Urongoye ugwego sense rujeje gucungera ingene ibimenyeshamakuru bikora mu Burundi, nashima ko hari byiza byakozwe yemeza ko namakosa atabuze. Nestori Bamukunzi yasabye abarongoye abandi kuza bararaba inkuru imbere yuko zivuzwa.
Bo baba hafi imisi yose kandi umwanya wose mu ntumbero yuko babaha intumbero y'ingine bakora akazi kabo, kugira ngo amakosa twagiye turabona amwamwe ava ku kutamenya amategeko cyangwa kutamenya ingene umwuga ukorwa, ayo makosa ntasubire ku buryo cyari kiganiro yari inkuru kanaka ishikirizwa abene gihugu urongoye ico gisata cyaba ico kumenyesha makuru cyangwa ibiganiro nawe yagitse bivuga ko agatanga uruhusha.
Ikindi yashimikiye ko nukubahiriza amategeko agenga umwuga wo kumenyesha makuru na cyane cyane mu gihe Burundi buri ko buja mu kiringo cy'amatora. Abajijwe igituma hari umenyesha makuru ugo rwego rwakurikiranye bikomeye, Bankumukunzi yavuze ko ivyakurikiranye gusumba ibindi ari byumvirizwa n'abantu benshi mu ntumbero yuko byokora neza.
Igiti iyo camye ivyamwa byinshi kirabwa na benshi mbere rimwe rimwe n'amabuye kikayaterwa. Ibinyamakuru rero bikurikiranwa na benshi, birumvikana yuko urwego rukurikirana mwuga wo kumenyesha makuru rubikurikirana gusumba ibindi, kandi tubikurikirana kugira ngo tubigire nabi. Ni mu ntumbero yuko twobifasha gukora byisunga amategeko, mu ntumbero yuko vyokwama bikora neza ataziyononekaye.
Mu bavaje amajambo harimwo uwaserukiye iradiyo y'Abongereza BBC Siriac Muhawe, nayo yagarutse ku bihano vyafatiye radiyo n'iradiyo iri rya Amerika kuko hariho abatabitahuye neza bakanka ko abamenyeshamakuru bayo maradiyo bakora.
Nibaza ko arakanya keza kugira mu babwire yuko tubujijwe ko twumvikana mu Burundi ariko tutabujijwe gukora. Kenshi twarabituye tuhamagara tuti nyabuna uyu muntu mubwire yuko tutabujijwe gukora ariko tubujijwe kuvugira ku butaka bw'u Burundi gusa. Ariko rimwe mwe byaragoranye ugasanga iyo tugiye gukora tugatashuka. Kuko turatakanya mubabwira ibyo turekuriwe n'ibyo tutarekuriwe. Kuko ejo naho twoheza ibihano dushira kuma tubonwa nabi kandi tutarabanza. Hari byo ibihano bifatwa kugira abantu bahanura atari guhana kugira ngo abantu babaye ibicibwa. Musigurira abatanga inkuru mu maministeri atandukanye igihano twafatiwe icarico ibyo turekuriwe ibyari byo.
Urongoye sense ntiyashimye kwishyura kuri ico kibazo. Abajijwe ku bijanye n'ibimenyesha makuru biri mu bihano uyarongoye sense yavuze ko ugo rwego rutariwo kugira ruhashe ibimenyesha makuru n'abamenyesha makuru, acayemeza ko bazoraba bakavugana n'abarongoye ivyo bimenyesha makuru n'ibihano vyarangira kugira barabe ko byosubira gukora.
Iyo igihano gifatiwe umuntu canke kinyamakuru canke ikindi gisata si mu ntumbero yo kibabaza, ni mu ntumbero gifasha kwikosora. Ivyo bihano vyafashwe ntumbero yavyo niyo kugira ngo ivyo binyamakuru vyikosore bikore neza gusumba ivyo binyamakuru vyafatiwe. Ivyo bihano nivyikubita gashi canke ivyo bihano bigahera tuzoheza tuvugane turabe ko byosubira gukora. Urwego sense intumbero yabo si ukugara ibinyamakuru, si uguhana no guhasha, ni ukugira ngo umwuga wo kumenyesha amakuru utere imbere neza gusumba mu Burundi maze ugire icyo ufashije mu iterambere ry'igihugu n'abantu.
Urukurikirane rw'amanama urwo rwego ruriko rurakora ku barongoye ibimenyesha amakuru mu Burundi rukaba rubaye inyuma yaho muri uno mwaka urwo rwego rufatiye ibihano bimwe mu bimenyesha amakuru harimo kugara imirongo ya FM y'iradiyo ya Amerika n'iradiyo y'Abongereza BBC mu kiringo cy'amezi atandatu kuva mu kwezi kwa gatanu 2018. Ibindi bimenyesha amakuru biragabishwa ahanini radiyo y'Abafaransa RFI, radiyo Isanganiro, radiyo Kirti, radiyo CCB FM Plus hamwe n'ikinyamakuru Iwacu. Ubwo rwego rukaba rwagirije ibyo bimenyesha amakuru ko byahonyanze amategeko agenga umwuga wo kumenyesha amakuru. Ibujumbura Remonzi Imana, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Rama kuri iyo nkuru. Abadereva b'ikompanyi ya Kenya Airways baragabisha ko bashobora guhagarika akazi mu kiringo cy'amasaha 48 kuva ku munsi w'ejo mu gihe umuyobozi mukuru wayo atotanga niho bamagiriza gutwara nabi bigatuma haba igihombo kinini ku bakozi n'ishyirahamwe ubwaryo. Ibindi kuri inkuru twumvise mugenzi wacu Eroje Wilikaneza ari Nairobi.
Mwiketi shirahamwe rihurikiye mu badereva b'ikompanyi ya Kenya Airways bashize habona kuri uyu wa kabiri bemeza ko ingingo yabo ari ntasubirwamo. Kuva ku munsi wa kane w'inyendwi mu kiringo cy'amasaha 48 abo badereva bavuga ko bazohagarika akazi mu gihe umuyobozi mukuru wa Kenya Airways Mbuvi Ngunze atokwegura. Bwana Ngunza yagirizwa nabo badereva kwa yobora nabishira hamwe bigatuma ari hahombera cyo kimwe n'abakozi bose muri rusangi. Turetse gusaba ko umuyobozi mukuru wabatanga imihoho banasaba kandi ko abandi bantu bose bagize urwego nyobozi bagirizwa gutwara nabi nabo nyene babogozwa. Batanga karorero ko meza 6 gusa mu mwaka 2015 Kenya Airways yagize igihombo cy'imiliyari hafi 12 z'amashiringi ya Kenya angana n'imiliyoni 120 z'amadolari y'abanyamerika. Hagati y'umwaka w'2014 n'2015 naho urwo rwego rw'abadereva rwemeza ko kompanyi yahombeye miliyaridi zirenga 29 z'amashiringi ya Kenya akabarenga imiliyoni 290 z'amadolari y'abanyamerika. Iruhande y'ivyo Moses Ndiema umuyobozi mukuru w'urwego rw'abakozi bakorera mu birere muri Kenya yemeza ko ari n'imishahara abakozi bemerewe kongerwa kuva mu mwaka 2016 ariko batarakubita ijisho. Ndiema natubwira n'indi mbonyamukuru y'inyuma yirigabisha cyo guhagarika akazi.
Ndege hii ambayo inaanzishwa tarehe 28 ya kuelekea Marekani.
Iyi ndege izotanguzwa ku itariki ya 28 yerekeza Amerika mu masezerano yacu y'akazi atugenga ubu. Avuga ko abanywanyi bacu cyane cyane abadereva n'abunganirizi babo batemerewe gukora amasaha arenga 15. Amasaha asanzwe y'akazi ni 12 n'igice, bemerewe gushikana ku masaha 15 nk'inyongera. Hejuru yayo amategeko ntabibemerera. Indege izoja New York nayo izofata amasaha ari hagati ya 17:21. Mu mategeko rero abanywanyi bacu na cyane cyane abadereva n'abunganirizi babo ntibashobora gukorera kuri iyo ndege tutabanje kumvikana n'uburongozi bwa Kenya Airways kugira duhindura amasezerano dusinyiranire umwumvikano turabe ko abanywanyi bacu bokongereza amasaha yabo kuva kuri 15 y'ubu gushika kuri 21
kutoka masaha 15 ya sasa hadi 21.
Ndiema nasigura kwa tanumbero nimwe abadereva bafise yo gutoba canke kwica akazi.
Hatuna nia yoyote ya kuvuruga chochote katika
Kenya Airways. Ntego nimwe yo konona icyo aricyo cyose muri Kenya Airways dufise. Icya kabiri naco ndizera ko abahagarariye Kenya Airways atantumbero bafise yo gutuma habicuka cyo kutumvikana. Tuzoganira turondera umwumvikano. Umwe wese aratahura ko tutumvikanye atari twebwe tuzoba tubujije abanywanyi bacu gukora, ahubwo n'amategeko azoba bazibiye ntibashobora gukorera kuri iyo ndege. Kompanyi ya Kenya Airways iri mu zikomeye cyane ku mugabane wa Afrika. Ku munsi itwara ingenzi zigera ku 10,000. Ariko mu mwaka bitewe n'igihombo imazemo imyaka 3 n'igice yahagaritse ingendo 10 harimo zibiri zaje mu Burundi. Mu minsi yeze yo kompanyi yatangaje ko igiye gufuta mu kazi abakozi bagera ku 600 kubera ubutunzi bwayo butifashe neza. Eroje wika neza Nairobi, Ijwi rya Amerika.
Kanya gatoyi turasezerana mu biganiro twari tubafite kuri isaha yamara imbere yaho. Reka dusubire tubibutse ingingo nkuru nkuru zazigize amakuru twabashikirije. Thomas,
inzego z'umutekano ziri mu rwego rushinzwe kurinda abategetsi n'abahoze ari abakuru b'igihugu hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Secret Service, zatahuye udupaki twarimo ibisasu twari twoherejwe mu dusanduku tw'amabaruwa kuwahoze ari Perezida Barack Obama hano i Washington n'abatuye, n'uwahoze ari Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Hillary Clinton, n'uwo bashakanye wahoze ari Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Bill Clinton iwabo mu rugo mu mujyi wa New York. Utundi dupaki natwo twoherejwe mu bitangazamakuru kuri CNN na Time Warner Center mu mujyi wa New York. Akandi gapaki kari koherejwe kwa Eric Holder wabaye Minisitiri w'Ubutabera wa President Obama, no kwa Guverineri wa New York wise bimwe muri ibyo bikorwa iby'iterabwoba. Abohereje ibi bisasu ntibaramenyekana.
Ngaha muri Amerika kandi Perezida waho Donald Trump yatangaje ko yumva yo kwemera ry'umuganwa aramutse ingoma mu gihugu cya Arabia Saudite Mohammed bin Salman. Avuga ko abakorera icyo gihugu bataye umurongo aribo bishye umumenyeshamakuru atavuga rumwe na leta Jamal Khashoggi. Ku yindi nkuru yerekeye Afrika, abatavuga rumwe na leta muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo bazorekurirwa kugirisha imyerekano hirya y'ejo kwa gatanu ku mugwa mukuru Kinshasa. Iyo myerekano izobigeneye kwiyamiriza imashini zo gutora bafite ubwoba ko zizotuma haba ubusuma mu matora akomeye azoba mu kwezi kw'12. Muri Afrika kandi abatavuga rumwe na leta muri Guine bagirije uno munsi kuwa gatatu ubutegetsi ko bwagerageje kugandagura umuyobozi mukuru wabo Seru Darein Diallo, bagirije intwaro ya Perezida Alpha Conde. Muri iki gihe hari icuka kibi ku vyerekeye politike n'imibano mu gihugu. Amakuru rero n'ibiganiro twari tubafite kuri isa kuri Radio Ijwi rya Amerika hani hagarukiye. Dushimiye abadufashije Angelio mu buhinga bw'ivyuma Zubey, hamwe na Fatou Ali Maskarara idufashije kwegeranya ibiganiro twari twafitiye wabihagarariye ni Etienne Karekezi kuri mikomari kumwe naje Fidel Niyongabo
na Thomas Kamirindi turabashimiye mukomeze mu ryo rwa radio yanyu ijwi rya America mugira umugoroba mwiza murakarama.